Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Irimwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse cyuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo.
Ni ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Amasanamu ababaza umuntu mu kibabaza umuntu gusumba n'amajambo avugirwamo ujyane ni mu bakuru batwara ujya mu hari Boko Haram.
Uyu ni Fredy Nkurikiye, umwe mu banonosoye ibibazo byo muri Afurika. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Waramuse neza Etienne, ducire ku mayange amakuru avugwa muri iki gihe.
Urakoze cyane Oriane Itangishaka, waramutse neza kandi namwe abatwumva mbanje kubasuhuza. Duhere muri Nigeria, abatuye mu majyaruguru y'igihugu bavuga ko abarwanyi ba Boko Haram bashimuse abandi bakobwa umunani. Abaturage bahitwa Warabe bavuze ko abagabo bafite imbunda biraye mu mudugudu wabo ku cyumweru bashimuta abo bakobwa. Bavuze ko abo bagabo bibye ibiribwa n'amatungo. Boko Haram yigambye ko yashimuse abakobwa b'abanyeshuri barenga 300 mu kwezi gushize ibakuye mu mujyi witwa Chibok. Bamwe babashije guhunga ariko abandi bakomeje kuzimira. Perezida wa Amerika Barack Obama avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoheje muri Nigeria impuguke mu by'ubutasi no mu by'umutekano. Mu kiganiro yahaye televiziyo ABC ya hano muri Amerika, Perezida Obama yavuze ko ishimutwa ry'abo bakobwa rishobora kuba intandaro yahagurutsa isi yose mu kurwanya umutwe wa Boko Haram. Sekretari w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza William Hague yavuze ko guverinoma ye izatera inkunga Nigeria. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibihano bya mbere byafatiwe Sudani y'Epfo muri icyo gihugu, imirwano hagati y'ingabo za guverinoma n'abayirwanya imaze guhitana abantu bagera ku bihumbi kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Sekretari wa Leta wa Amerika John Kerry avuga ko Amerika yafatiye ibihano byo mu rwego rw'imari abantu babiri barimo witwa Mariari Chanuongo, umuyobozi w'igisirikare w'ingabo za guverinoma, ndetse n'uwitwa Peter Gadet, umuyobozi w'igisirikare w'ingabo zirwanira uwahoze ari Vice Perezida wa Sudani Riek Machar. Ari kumwe na Madamu Catherine Ashton ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi, Bwana Kerry yasobanuye ko abo bagabo bombi aribo bashinjwa ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili. Ibihano bizafatira imitungo y'abagabo bashobora kuba bafite muri Amerika. Ikindi kandi Abanyamerika n'amasosiyete yo muri Amerika abujijwe gukorana n'abo bagabo mu bucuruzi bwabo. Sekretari wa Leta wa Amerika kandi Kerry avuga ko niba Uburusiya bwivanze mu itora rya perezida wo kuwa 25 w'ukwezi muri Ukraine, Amerika izabafatira ibindi bihano. Bwana Kerry yumvikanisha ko ibyo bihano bishya bizashegesha ubukungu bw'Uburusiya. Mu nama yagiranye n'ushinzwe ubanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi, Madamu Catherine Ashton, Bwana Kerry yashimangiye ko Amerika itazarebera mu gihe Uburusiya bukongeza umuriro muri Ukraine. Madamu Ashton ku ruhande rwe yavuze ko amatora ya perezida muri Ukraine ari intambwe ikomeye iganisha ku mutekano w'igihugu. Yavuze ko abaturage ba Ukraine aribo bazemeza icyo igihugu cyaba ari cyo n'uko kigomba kumera mu minsi iri imbere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov we ejo kuwa kabiri yavuze ko kwemerwa kw'iryo tora ryo muri Ukraine kudashirwa amakenga bitewe n'ibikorwa ingabo za Ukraine zigirira abashaka kwitandukanya bakikiye Uburusiya bari mu burasirazuba bw'igihugu. Naho polisi yo mu Bushinwa yafunze umwavoka ukurikirana uburenganzira bwa muntu n'abandi bantu bane. Bagenzi be bavuze ko ari uburyo gutera ubwoba abantu baba bashaka kwizihiza isabukuru ya 25 y'amarerwa yabereye ku rubuga rwitiriwe Tiananmen i Beijing mu Bushinwa. Ejo kuwa kabiri mu gitondo polisi nibwo yafashe uwo mwavoka witwa Pu Zi Kiang imushinja guteza imvururu nta bisobanuro abategetsi b'Ubushinwa batanze kwifatwa ry'uwo mwavoka. Ikigo cya ONU gishinzwe itumanaho mpuzamahanga kivuga ko gukoresha ubuhanga bwa internet bikomeje kwiyongera ku isi. Icyo kigo gitangaza ko hafi miliyari 3 z'abantu batuye isi bazabakoresha internet mu mpera z'uyu mwaka. 2/3 by'abo bantu n'abazabatuye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu itangazo icyo kigo cyatangaje ejo bundi ku wa mbere, cyavuze ko umubare w'abantu bafite telefoni igendanwa uzamaze kwiyongera ku buryo burengeje ugeze hafi kuri miliyari 7 mu mpera z'uyu mwaka turimo. Ubwo kandi niko umubare w'abantu batunze telefoni zitagendanwa ziba mu nzu uzakomeza kugenda ugabanuka. Ikigo cya ONU giteganya ko uyu mwaka uzarangira telefoni zo mu nzu zigera kuri miliyoni 100 zizaba zaragabanutse ku mubare muri ho mu mwaka w'2009. Ikigo cya ONU kivuga ko ari kaziya gaturi inyanja ya Pasifika na Aziya y'Amajyepfo, ariko kaziyongeramo telefoni cyane zigendanwa kurusha ahandi ku isi. Naho mu kanya hafi isa 12.
Urakoze Etienne Karekezi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti namwe mwese ko muri ko mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Umugwi w'intagondwa z'abayisilamu mu gihugu cya Nigeria, Boko Haram, waremeje ku mugaragaro ko ari wo wanyuruje abana b'abigeme kandi kuzobagurisha. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije umuhinga yanonosoye ibibazo byo muri Afrika, Fredy Nkurikiye, ukuntu yabonye amasanamu umurwi Boko Haram werekanye ku mateleviziyo ku isi yose. Tubatega amatwi.
N'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Amasanamu ababaza umuntu, mu kibabaza umuntu gusumba n'amajyambo avugirwamo, bijyanye ni mu bakuru batwara ujya muhari Boko Haram. Kandi mukaba muzi yuko ari umuhari witwaje kugirira nabi abantu, kubatoteza, barabica, barabakubita, barabakomeretsa, na cyane cyane gufata nabi abakenyezi, abakobwa. Ibyo yavuze ejo ni ibintu biteye amakenga. Biteye amakenga kubera yuko bwa mbere byerekana ko leta ya Nigeria bisa n'ibigoye kugwanya izo ntagondwa. Ikigira kabiri ni uko si Nigeria gusa ubunya byerekeye aba bari mu buraku cyane bwa Nigeria, mugabo n'ibihugu bibanye bya Nigeria, Cameroon, igihugu cya Chad, igihugu cya Benin, igihugu cya Niger, n'ibihugu n'ukuri urabye ingene ibintu biko yagenda, amakungu yo hanga amaso kubera yuko iyo mirwi irashobora gukorerayo ibikorwa by'iterabwoba, ibikorwa byo kwica abantu by'ubugizi bwa nabi.
Hari n'amakuru aheje gutangazwa mu kanya Fredy avuga ko uyu murwi Boko Haram wafashe abandi bana babigeme bashika 6, mbega ivyo ni ibintu leta ya Nigeria idashobora guhagarika.
None ko bumva baje gukura n'abana 233 mu ishure bambaye impuzu za gisirikare. Abo bantu ugira ngo baje mu ijoro, baje abantu ariko bariga, ntuvuga ko bababonye aho baciye. Aho rero ni ukwerekana yuko kumbure barafise aba bakingira ikibaba mu nzego z'umutekano, cyangwa barashoboye gutera uko abantu bose muri ako karere barimwo, ku buryo n'umuntu abona bagenda atubahuka gutabaza. Iby'abana 6 sinari bwabimenye ko ndi mu nama i Nairobi yerekeye ibyo gutatira 3 mu bihugu byacu. Mugabo icyo bisigura ni uko leta ya Nigeria itwawe na Goodluck Jonathan irafise ingorane nyinshi cyane mu buryo bwo gutunganya ingene bashobora kurwanya izo ntagondwa za Boko Haram. Mugabo rero ikindi nacyo ni uko Boko Haram ifise uburyo bwinshi cyane, hari ibintu udashobora gukora udafise uburyo bwinshi, na cyane cyane butuma baronka babakingira ikibaba mu nzego zo hejuru. Ndavuga rero yuko n'ejo ushobora kumva abo bana babatwaye mu buraruko bwa Cameroon, babatwaye mu burengero bwa Chad, cyanke umuntu mu manuko bwa Niger, cyanke mu buseruko bwa Benin. Ibyo byose ni bihugu bihanye rubiwe na Nigeria.
Umugambi w'uyu muhari wihaye inkumbi eka ukora ubwicanyi bwataraboneka mu gihugu cya Nigeria, eka ubandanye no gukora amabi nk'ayo, umugambi w'umurwe w'ufise nk'uyu.
Ibyo rero ni ibintu bigoye kuko abantu bitwaje ubusuma, ubugizi bwa nabi n'ubundi, ndetse n'uvuga ubuhimbiri mu buryo bwose, bakitwaza ijambo ry'Imana ntagondwa z'abayisilamu hamwe muri bukarisa kwena yitwaza Bibiliya n'abantu sanga bigoye kumva intumbero bashaka mugabo rero muri Boko Haram iryo zina ryonyine Boko Haram n'abantu barwanya ibyo byose biza bavuga ko biteza imbere abantu cyane cyane kwiga bishimikije uko bitanga ibintu bya kabamahanga byavuye muri ibyo bihugu biteye imbere bo bashaka yuko ngo bishimikize idini rya Islam rishyira umugore hasi rishyira umukenyezi hasi
mu majambo make cyane rwose mu masego na 30 Fredi icyo kibazo cy'ubwo bwicanyi bukorwa n'umuhurwi Boko Haram ikana ubwo bubundi bwose bugize bwa nabi turiko turumva muri iki gihe bworangira gute mu gihe gushanije re
igihugu cya Nigeria ni igihugu kigoye ni igihugu kinini ni igihugu gitunze mugabo utunze ubugabure nabi ahandi bigiye gukomera nuko mu kwezi kwa kane k'umwaka uza 2015 hari amatora y'umukuru w'igihugu hakaba rero hari ingorane z'uko Goodluck Jonathan agomba kwitoza kandi bavuga yuko hari haramukiwe umuntu w'idini rya Islam higira kabiri hari hakenewe yuko perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan ashyira hamwe imitwe imwe ya politiki mu gihugu cye kuko n'izo zindi ngorane kugira ngo batange ijambo rimwe hama bahaguruke rimwe bagwanye izo ntagondo higira gatatu cya nyuma nuko ari Nigeria cyangwa ibihugu bibanyi ndetse n'ibihugu n'amakungu yose bwo kwicarira icyo kibazo kuko byahereye muri Mali bihera hirya muri Sudan mu buraruko bwa Centrafrica murabona yuko biko bisa n'ibikwira ibihugu byo muri aka karere ka Sahel
Fredi Nkurikiye muhinga akorera ishyirahamwe Interafrica murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze
urakoze Frederic Nkundikije kuri iyi nkuru waduteguriye muri Afrika y'Epfo naho kuri uno munsi wa gatatu haraba amatora y'abashinga amateka mbega baba muri ico gihugu baba biteguriye ayo matora bate mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaravuganye na Eli Bagona ayoboye ishyirahamwe ry'abarundi baba muri Afrika y'Epfo tubatega amatwi
ego nivyo murakoze kumpa kanya ko kugira ngo ndababarire ivyerekeye amatora azobe jonga muri Afrika y'Epfo nivyo abo muri Afrika y'Epfo barayiteguriye naho benshi bavuga yuko batayiteguriye gose nkuko babiteguriye yaheruka imigambwe yagumye yiyamamaza ka bose bagumye bayiteguriye
ayo matora muravuze ko atiteguriye cyane rwose nk'uko amatora yaheruka yari yiteguriwe ikintu cyo bacaratumye batayitegurira cyane ni iki boba batafite igishika cy'ayo matora
bamwe bavuga ko ari ukubera ibintu bimwe byagiye biraba bamwe bakadebukirwa buhoro buhoro hama n'imigambwe nayo biboneka ko itakoze rwose kugira ngo uje mu banyagihugu rwose nk'uko bahora babigira ariko barakoresheje cyane cyane uburyo bw'amaradiyo cyangwa ibwo kuvuga ariko ntibagiye ngo bagende kuramutsa abanyagihugu cyane cyane nk'uko bahora babigira
ivyo vyoba vyohava bituma umugambwe African National Congress ANC wa Perezida Jacob Zuma utagira amahirwe nk'aho wagize mu matora aheruka ukagira amajwi adakwiye
oya izo ntibishobora gushika kuko biraboneka yuko umugambwe ANC ariwo uri imbere mu migambwe ariko iriyamamaza kandi noneho abawutora bawutora kuri kahise kawo irango ntibawutora kubijanye n'uburongoye nk'uko bamwe bavyibaza
umuntu aravyifashe gute mu maprovince naho nyene ayo matora zoba uwo mugambwe uba wiganje mu maprovince nka yose kandi
oya mugambwe meze nk'uwiganje mu maprovince yose ariko intara ya Western Cape niyo yarisanzwe irongorwe n'umugambwe witwa DA Democratic Alliance ariko ahandi hose hari harongowe na ANC
urakoze mushena Eli Bagona tuzogutera kamo ejo tukubaze ukuntu amatora azoba yagenze wakoze cyane
murakoze namwe
urakoze Frederic Nkundikije kuri ico kiganiro waduteguriye iyi ni radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho numwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo twagiteguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo tumutega amatwi
Akigoro kukuduza gahembo abakoresha badashobora kuja munsi kwisaha muri Amerika karazibiwe nabo mu mugambwe wa Republican mwishami y'inama nshinga mateka rya Sena. Ico ni kibazo ca nyuma kidahuriwe ko nabashinga mateka bo mu migambwe yose uko ari ibiri y'abademokrate n'aba Republican mu gihe bariko bitegurira amatora yo hagati mu kiringo ca president azoba mu kwezi kw'11. Agahembo abakoresha badashobora kuja munsi kw'isaha muri Amerika ni $7.25 kw'isaha ku gahembo kakaba karuko kuva mu mwaka w'2009 yamara ubuzima bwagumye buzimba kurushiriza mu vyagabanije ubushobozi bwo kugura bw'abakozi bahembwa umushahara uri hasi. Senateur w'umudemokrate Edward Markey avuga ko ivyo bitegerezwa guhinduka.
No person in America should work full time and not earn enough.
Maki avuga ko atamuntu numwe muri Amerika yotekerezwa gukora amasaha 8 ntaronka amafaranga ahagije kugira je hejuru y'urugero rw'ubukene. Maki avuga ko kuduza gahembo abakoresha badashobora kuja munsi ari intambwe ya mbere mu kugwanya ubusumbane bw'agahembo muri Amerika. Amatora yabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ntiyakwije 3/5 bisabwa kugira ishami ry'inama nshinga amateka rya Sena ritangure kwihweza integuro y'itegeko ryoduza agahembo abakoresha badashobora kuja munsi gushika ku $10.10 ku isaha mu kiringo c'imyaka ibiri yimirije. Abarepublikan baragwanije iyo ngingo. Senator John Cornyn avuga ko agahembo kari hejuru gatuma abakozi bazimba mu bituma abakoresha batinjiza abakozi.
As we all want to see hard-working American families work their way toward the American dream. But we're not going to be able to do that by the federal
Senator Cornyn avuga ko bashaka kubona imiryango y'abakozi b'abanyamerika bakora batiziganya bashobora kwiteza imbere. Yamara ngo ivyo ntibashobora kubigira mu gihe leta ishinga agahembo ku buriro kubagira imirimo y'ubudandaji igereranye hamwe n'abandi bantu muri Amerika. Abademokrate siko bavyumva, bavuga ko kuduza agahembo k'abakozi bizotuma abantu basohora amafaranga mu bizofasha ubutunzi bubikeneye cyane muri iki gihe. Ivyo ko abademokrate barondera ko agahembo abakoresha badashobora kuja munsi kaduzwa nuko abarepublikan bafise imigambi yo kuzibira integuro y'itegeko ryerekeye ako gahembo ngo ni ibintu bimaze amezi bizwi. Benshi mu bademokrate bashaka kuduza agahembo k'abakozi bafise agashahara kari hasi bakaba bashimishwa no gutuma abarepublikan bavuga ku mugaragaro kugene bagwanya iyo ngingo. Umuyobozi w'abasenateur b'abademokrate bagwiriye mu ishami ry'inama nshinga amateka rya Sena Harry Reid yavuze ibikurikira imbere y'uko amatora aba.
Millions of American workers will be watching how each senator votes today.
Harry Reid avuga ko abakozi miliyoni n'imiliyoni b'abanyamerika bazobona ukugene umusenateri umwe wese atora. Ngo kuba senateri b'abarepublikan ngo ayo matora azokwerekana nimba barajwe ishinga n'ubutunzi bwa Amerika. Yamara abarepublikan bagiriza abademokrate ko bagirishije amatora kugira bibagize abanyamerika ukwiyongera k'ubutunzi atari yororo ku ntwaro ya President Barack Obama. Umuyobozi w'abasenateri b'abarepublikan mu ishami ry'inama nshinga amateka rya Sena Mitch McConnell yarishuye Senator Harry Reid.
Senate Democrats are pushing legislation today that would cost as many as a million jobs in this country.
McConnell yavuze ko abasenateri b'abademokrate bariko bihutisha muri iki gihe itegeko rijejwe kuduza agahemba abakoresha badashobora kuja hasi mu bishobora gutuma ubuzi miliyoni n'imiliyoni butakara muri Amerika. Mu gihe abarepublikan babandanya gushimikira ku itegeko ryorohereza igitigiri kinini cy'abanyamerika gushobora kwivuza nk'ikibazo nyamukuru mu gihe bariko barondera kwiyamamariza amatora yo mu kwezi kw'11, abademokrate bashize imbere ubutumwa bujanye n'ubutunzi mu mwizero w'uguha igishika ababashigikiye hagati y'iki gihe n'ukwezi kw'11, igihe icya gatatu c'ibibanza byo muri Sena n'ibibanza byose byo mu ishami ry'inama nshinga amateka ry'abadepute bizohiganirwa. Abakurikirana ibyerekeye politiki biteze ko abarepublikan bagumana ibibanza byinshi mu ishami ry'abadepute, yamara ibyerekeye umugambwe uzotsindira ibibanza byinshi muri Sena muri iki gihe nta n'umwe abizi.
Urakoze Fidele kuri ico kiganiro.
Somebody else, I'm calling her your name. Yes, messed up. wishing that they were your hands. And when I'm with her, it's only by the sex. With you, I had a bad romance. And if I could just trade her in, I would. Cause nobody could pass you, no. Now it's not the same in my bed, but if she found out what's going on in my head, it'll be all bad, have me right back. But you don't understand me, girl. Oh, she touches me, I'm wishing that they were your hands. And when I'm with her, it's only by the sex. But you, I had a bad romance.
Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nta gushidikanya na gato ko iyo abagore bagize uruhare mu bukungu byihutisha iterambere. Ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko gushora imari mu bikorwa by'abagore ari ngombwa kugira ngo igihugu kigire amahoro, umutekano n'ituze, kandi binazamura abagore n'abakobwa. Abagore ni moteri ikomeye mu mizamukire y'ubukungu mu bihugu byinshi. Mu mwaka w'2010, abagore miliyoni 104 bo mu bihugu 59 batangije imishinga ibyara inyungu yabo bwite. Bayihayemo akazi abantu amamiliyoni. Bateje imbere ingo zabo, ibihugu byabo ndetse n'isi yose. Nyamara ariko henshi ku isi, abagore n'abakobwa baracyasigazwa inyuma bikomeye. Baracyahura n'inzitizi mu nzego z'ubukungu mu bindi bihugu bitari bike. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Nteko y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe ubukungu n'imibereho myiza, Ambasaderi Elizabeth Cousins, aragira ati kubikosora, abagore n'abakobwa nabo bakagira umwanya ungana n'uw'abagabo n'abahungu mu bukungu, mu miryango yabo n'imiryango yagutse, bikwiye kuba intego izakurikira gahunda y'iterambere ry'isi mu 2015. Niyo mpamvu ku butegetsi bwa President Barack Obama, politiki y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyira imbere uburinganire no kuzamura abagore n'abakobwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye ko abakobwa bagira amahirwe angana n'ay'abahungu mu nzego zose z'amashuri. Iyo umukobwa agumye mu ishuri cyane cyane mu gihe cy'ubwangavu, bimurinda gutwita no kurongorwa imburagihe, bimurinda kwandura agakoko gatera sida, imirimo imuvuna akiri muto, kandi bimuha umwanya mu bwuzuzanye bw'abagabo n'abagore. Kenshi na kenshi abagore n'abakobwa ntibagira amahirwe ku buvuzi, bityo bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo n'umuryango mugari. Amahirwe angana mu buvuzi kuri buri wese, harimo n'ibirebana n'imyororokere, azageza abaturage bose muri rusange ku buzima buzira umuze. Kugira ubuvuzi bukwiye ku baturage bose bizaca burundu indwara nsembambaga nka sida, indwara zandura, n'imfu z'abagore bitaba Imana babyara, n'iz'abana bitaba Imana bavuka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje gukumira no kurwanya urugomo rukorerwa umuntu azira gusa ko ari igitsina gore. Iyi niyo nkingi y'intego yo guteza imbere uburinganire. Bene urwo rugomo ni ishyano ku isi muri rusange. Abenshi rugirirwa n'abagore n'abakobwa. Rubabuza gukoresha impano kamere zabo. Rubicira umubiri, rubicira ubwonko n'imyanya y'imyororokere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka na gato gushyira mu bikorwa by'ibanze ibyo guteza imbere abagore n'abakobwa, kuko uburinganire butuma imiryango, ibihugu n'isi bizamuka mu bukungu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Mukanye turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Etienne Karekezi agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize ayo makuru. Etienne, mikro ni gwao.
Urakoze cyane Oriane Tangishaka. Nshuti mutuba twabwiye ko sekretari wa Leta wa Amerika John Kerry avuga ko niba Uburusiya bwivanze mu itora rya perezida ryo ku 25 y'ukwezi kwa gatanu turimo muri Ukraine, Amerika izabufatira ibindi bihano. Bwana Kerry yumvikanishije ko ibyo bihano bishya bizashegesha ubukungu bw'Uburusiya. Mu nama yagiranye n'ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'Uburayi Catherine Ashton, Bwana Kerry yashimangiye ko Amerika itazarebera mu gihe Uburusiya bukongeza umuriro mu gihugu cya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ibihano bya mbere byafatiwe Sudani y'Epfo. Muri icyo gihugu imirwano hagati y'ingabo za guverinoma n'abayirwanya imaze guhitana abantu bagera ku 200,000 kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Abatuye amajyaruguru ya Nigeria bavuga ko abarwanyi ba Boko Haram bashimuse abandi bakobwa bagera ku 8. Abaturage bahitwa Warabe bavuze ko abagabo bafite imbunda biraye mu midugudu wabo ku cyumweru bashimuta abo bakobwa. Bavuze ko abagabo bibye ibiribwa n'amatungo. Polisi yo mu Bushinwa yafunze umwavoka ukurikirana cyane uburenganzira bwa muntu n'abandi bantu bane. Bagenzi bavuze ko ari uburyo bwo gutera ubwoba abantu baba bashaka kwizihiza isabukuru ya 25 y'amarorerwa yabereye ku rubuga rwa Tiananmen muri 1989. Ikigo cya ONU gishinzwe itumanaho mpuzamahanga kivuga ko gukoresha ubuhanga bwa internet bikomeje kwiyongera cyane ku isi. Icyo kigo gitangaza ko hafi miliyari 3 z'abantu batuye isi bazaba bakoresha internet mu mpera z'umwaka. 2/3 by'abo bantu na bazaba batuye mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mu itangazo cyashyize ahagaragara ejo bundi kuwa mbere, icyo kigo cya ONU cyavuze ko umubare w'abantu bafite telefoni igendanwa uzaba wariyongereye ku buryo burengeje ugeze hafi kuri miliyari 7 mu mpera z'uyu mwaka turimo wa 2014.
Njuti mwese mukundira Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye uyu munsi kigarukiye ngaha. Tuboneho kandi kanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo. Kuri micro hano i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka, amakuru nayo mwayashikirijwe na Etienne Karekezi. Ndabashimiye kubona mwaduteze amatwi. Nimutangwe ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika biracabandanya, kandi no kumugoroba naho nyene samwe n'igice gushika sambiri turabashikiriza ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.